Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Turi ku munsi wa kabiri genekezo ni rya 77 ukwezi nuko aruheshi umwaka ni 2023 mwaramutse canke mwiriwe ahose mudukurikira muterereye inisango rya makuru mu rimwe gikirunda nayo uno munsi azabashikibikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira Mujyango mukuru igihugu hawe akaganukwe kamashikano atandukanye yavuye mu mwimbo w'abanyagihugu mugihe wasozera igikorane cy'abasengesho imbaristo ndayishimiye amaze ku butegetsi iyo ngendo ikabinegurwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Frederic bamvuga inyumvira rongoro na Nisefora arusha bwa ko ari ugushaka kwigenzwa nk'intwaro ya cami Gaba faranga arugwa ku miliyoni 18 arateye imyidogo mu barezi n'ababyeyi barereye ku ishuri shingiro rya Cibitoki ya kabiri ni mu gisagara ca Bujumbura aho abarezi badomo urutoki ku ruhara rw'umuyobozi w'iryo shure n'inyuruzaga y'amafaranga yatozwa mu banyeshure Ubutungane nabwo ngo nibwo busabwa kubagirizwa kubatemagura ibitoki by'urongoye zone migende ni muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza babiri muri abo bagizwa ico cahabari mu minwe y'igipolisi murabikutana muri ano makuru amakuru saya gusa mu kanya idonidori yagize
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Ano makuru mu nkundi atuhere mu gisata cha politike amashikano agizwe n'ibifungurwa bitandukanye bitungwa n'inka ku munsi wa gatandatu heze nivyo byashikijwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri zone Marambya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura amashikano yarayo kumukeza ku myaka itatu amaze ku butegetsi urongoye komine akaba yamenyesheje ko byavuye mu mwimbo w'abanyagihugu n'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Marie Ndabashinze
Muri ibyo birori byabereye kuwa gatandatu heze muri zone Marambya muri komine ya Mutimbuzi abanyagihugu isinzi baje batonze imirongo bagizwe n'abakenyezi hamwe n'abagabo bari bikoreye ibiseke byuzuye ibifungurwa abagabo cane cane akabari bateruye ibitoki binini binini bomi bari bafise n'inkoko zisake zisa neza mu minwe baririmba indirimbo zihayagiza Imana umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abarindiranye akamwemwe kenshi inka za kijambere n'intama bikaba byari mu modoka bishikirizwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bashitse imbere y'uwo mutambukanyi wiwe bakaba baca bunama bakicisha bugufi nawe akabihezagira bakabona kubandanya urugendo rwabo musitanteri wa komine Mutimbuzi ahabereye ivyo birori niwe yashikirije icese aho kaganuke umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yerekana yuko vyavuye mu mwimbu w'abanyagihugu
murako kaganuke harimo ibyabenegihugu bimbuye bivuye mu maboko yabo kubwo mwabahimirije kubakwiye gukura amaboko mu mpuzu bakijukira ibikorwa impande y'ibyo harimo ivyavuye mu byo boroye kandi hariho n'ivyavuye no mu kiyaga kuko dusanzwe turi hafi y'ikiyaga Tanganyika
tubibutse yuko aho aganuke umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakaronkejwe n'abanyagihugu mu ntumbero yo kumukeza nyuma y'imyaka itatu amaze ari ku butegetsi
iyo nyifato yo kwegeranya amashikanwa yo gushikanira umuryango w'umukuru w'igihugu yerekana icifuzo c'umukuru w'igihugu cyo kwifata nk'umwami nyifato kandi yaranze Petero Nkurunziza bose bakaba ahanini babikora kugira abanyagihugu bame babona ko ari abantu bakomeye bo guha amajwi mu matora bivugwa na Federico Bambuyimvira arongera nani Seforo arusha agatangazwa nava ayo mashikano mu gihe abanyagihugu benshi batakironka ibyo bafungura asaba umukuru w'igihugu kureka kubandanya bakenesha abanyagihugu aho kubafasha kugira abashore kuronka ibatunga umviza Federico bamvuga inyumvira
kera abami ba kera barashikanirwa watura kenshi niwe yagira icagabana ibwami ivyo turabibona mu ngiro za Ekleziya Katolika aho kwihereza abantu bajana ibiseke birimwo ibintu bitandukanye hanyuma bigaheza bikaja kwa musaseridoti kuri nkuru nziza twarabibonye aho abantu bamushikanira ibyene meje gusigura gucyo ryo kuryangura bwe ryiza gaheza ukemera gushikana ibyo nibyo twabonye bisigure ko igihe abakristo abakatolika bafata Yesu nk'umwami niko nabo bantu babarundi bafata nkuru nziza bariko barafata Varisito nk'umwami kuko bamushikanira ivyo ikibazo umuntu aca yibaza mbega ko umukuru w'igihugu afise byose atana kimwe avuze ibyo bintu aza kubikoza iki ni kuki ibyo bintu bashikanira umukuru w'igihugu abo bantu bayituwe bato bitororokanya bakabishikanira abarara batariye nico bita mu gifaransa culte de la personnalité no kuvuga uwo muntu w'umukuru ashaka kwigira umukuru umukuru wa byose mbera gahakwa no kurondera kungana n'Imana mwibuke cyagihe nyakigendera nkuru nziza aho arayitirira Moïse kandi akongera kanuba akavuga ati Moïse ntakiriho ati nubwo yobayeho inkuba ziri zisangira igicu izo ngendo barazireka abakuru b'ibihugu ni abantu basanzwe batungwe n'ibibaye abaye kandi bafate bene wabo nkuko bangana kuko nuwa mbere mubangana nacyo gituma ndasaba nshimika kwizo ngendo yo zihagarika kuko abakenye ni benshi mu gihugu abakeneye birya bariko baramuhereza ni benshi hako abitwara abandi bariko barapfa n'inzara nayo bahebere abibagaburire inge nazo batora sindabizi kubera ko naho ari byinshi ku muntu umwe ni bike ku bantu benshi ni ngendo mbi jewe negura kuko ntacishikana ku Barundi kandi sibyo abarundi mwese batukeneye kubona ko uburorero kuko iyo n'ingendo ya cami yashaje
mu bisata naco curimye ikigo kijejwe kwegeranya no kubungabunga umwimbo w'abanyagihugu wa Nagesa kimenyesha ko kigiye gutanguza vuba isekeza ryo kwegeranya umusesekara w'umwimbo w'ibiterwa bitandukanye byashikirijwe kuri wa mbere n'umushikiranganje jeje w'uburimyi Santus Niragira aha umuriza abarundi yuko amakosa yakozwe n'ico kigo aho umwimbo waboreye mu bubiko bwacu ko atazosubira gushika tumukurikira
twagomba tugire ko tumenyesha abene gihugu yuko cha kigo cy'igihugu anajesa ko nacyo nyene mu minsi za kizotangura igikorwa cyacu kugira ngo gifashe mu kuziganya uwo mwimbo abene gihugu barose kugira ngo baronke amafaranga bagurigwe ku giciro cyiza kandi n'abazaba bakeneye kubigura mu gihe umwimbo zo buri kuragabanuka ku isoko uwo mwimbo subiyeho bashobore kubigura ku giciro cyorohereza umuguzi mu kirundi bavuga ati igiti ntigukora mu jisho kabiri aricyo gituma twafashe ingamba zose zishoboka kugira ngo ibifungurwa bizaba byegeranijwe n'ikigo anajesa ntibizosubire kononekara nkuko vyabaye muri kahi
muhimbwa bw'ibyuma batumira amateke tubandanya ano makuru
Inzamba
Radio Inzamba gateka kawa amakuru tebandanze mu gisata c'indero myidogo n'iminshi kubavyeyi nabigisha barereye ku ishure ry'ishingiro rya Ecofoch bitoki ya kabiri niri mu gisagara ca Bujumbura mu buraruko bw'ico gisagara mugavuga ko umuyobozi arongoye iryo shure yanyuruje amafaranga arenga imiliyoni 18 amakuru dukura kuri iryo shure amenyesha ko umuyobozi yatumye ko inama kubigisha arongoye abatera ubwoba ko bakwiye kugendera ku mabwirizwa yiwe abavyeyi barereye kuri iryo shure bamenyesha ko nihatagira igihinduka ko bazokwandikira umukuru w'igihugu kugira abari babatungariza ido ni ido na kahine dusabe
umuyobozi w'ishure shingiro rya Ecofoch bitoke ya kabiri azwi ku izina rya Obedi bizovuga Yesu aragirizwa kunyuruza amafaranga arenga imiliyoni 18 z'amafaranga y'amarundi nk'uko bivugwa n'abavyeyi barereye kuri iryo shuri ayo mafaranga bakaba bayatanze kugira hagugwe intebe abana bicarako hamwe no gusubiramwo utuzu twa sugumwe dusanzwe twarononekaye ariko akaba atana kimwe kirakogwa gushika ubu
nibwo umudirekitori arongoye iryo shure yakoresha inama y'abigisha abemeza neza ko umwarimu wese ategereza kuza umunsi w'uburongozi bwiwe na cane cane abatera ubwoba yuko uwo wese akazemera yuko afise uburongozi bwiwe uwo bazohigura nawe umumetre responsable asanzwe akora bakorana uwo nawe nyene ntabwo ari kwa cyano wa vera ko uwo mu responsable akena rwonyonye turi kubarabera kuri gashure na cyane cyane ko arona amafaranga uwo nyene ubwiwe yamwihereye angana n'ibihumbi magana munani birenga mbere ayo akaba atazirengera ryayo kuko ataki inzu na kimwe cyemeza yuko yaba yarigeze ayakoresha kuko ntigeze amusinya aheruka kuyamuha amubwira yuko azomuha icyemeza yuko yakiriye mugabo kugeza uyu mwanya n'isaha ntacyo aregera amuha.
Ababyeyi bamenyesha hamwe atacokogwa kugira ayo mafaranga batanze aboneke bazokwitura umukuru w'igihugu.
Umugayikari nyine asanzwe ubwiwe agenda yivugira yuko asanzwe hariho umupermana wo mu ndero asanzwe amuri inyuma asanzwe ariwe yanamusinye na cyane cyane ko agenda avugayuko akantu n'umwe yigeze amenya itakiwe cyo kuri iryo shure kandi yuko afite inzego zimushyigikiye hejuru na cyane cyane ko n'intwaro zo mu ndoro zikurikora n'uwo munsi zikora iperereza kuri ubwo bunyonyozi buganga kuri uwo ndoro gitero urwego rusanzwe ruhurikiyemo ababyeyi basanzwe barereye kuri iryo shure aravuga yuko hamwe hashoboye icyohindu hamwe hashoboye icyokorwa na cyane cyane mu kuraba neza mu kurabira hafi ubwo bunyonyozi buri kubora kubera kuri iryo shuri ni naryo bo ababyeyi bavuga ko hariho amafaranga batanze barihishwa ariko mugabo basigaza bamirengera ryayo bahembwa ko bagomba bakurikira intebe izo zose ngo hano bitorarirwa hako bategereza kwandikira umukuru w'igihugu kugira ngo by'ukuri ubwo bunyonyozi bahagarare.
Uruganda rwa radiyo Inzamba Gateka Kawe twarondeye kuri telefone umuyobozi w'ishure Ecofo Cibitoke ya kabiri iri mu gisagara ca Bujumbura Obedi Bizovuga Yesu kugira duhe umuco kubiriko biravugwa ntitwashoboye kumuronka.
Urakenuye Kahine dusabe nawe mu ntara ya Kayanza mukuru mutumba migende komine Gatara muri iyo ntara ya Kayanza asaba utungane guhana abagizwa kubara mutemagura ibitoki mu ijoro ryo ku munsi w'Imana uheze buca ari kuwa mbere babiri mu bike kwa kwico caha bakaba muri kino gihe bafungiwe mu gasho k'igipolisi aho nyene muri komine Gatara ni nkuru twaza mugenzi wacu Bonfise Niyongere
nkuko bicikizwa na Matias Manirankunda umukuru mutumba migende wo muri komine Gatara we yavyutse ku munsi wa Mungu asanga itongo giwe ibitoki byarayitemaguwe n'abantu batashoboye kumenyekana ariko we akikeka ko izo bitoki bishobora kuba byatemwe n'umukuru w'agacimbiri uko yari amaze iminsi yagize umukuru mutumba kwaca amahadabu abadandaza bahagurisha ibinyobwa bya Brarudi ku biciro by'umurengera ivyo rero ngo we akavyita akarenganyo. Uwo mukuru mutumba arongera kandi agakeka ko ico caha kiri kuri umwe mu rwaruka rw'imbonerakure zo muri ako gacimbiri. Kuri uyu wa mbere rero niho ababiri bakekwa ko icaha bahagarikwa muri kino gihe bakaba bafungiwe mu gasho k'ikirindiro c'igipolisi igatara mu ntara ya Kayanza ku mvo z'amatohoza. Ariko rero hakaba hari na bamwe banyagihugu bo muri aho gacimbiri nyene baza bararengutswa kubazwa n'igipolisi. Uwo mukuru mutumba rero agasaba ko kugwa amatohoza kugira ngo abagiriwe n'ico caha bahanwe hisurwa amategeko. Tubibutse ko ubwo bugizi bwa nabi nk'ubwo gutemagura imirima y'abarundi itarera bwaheruka kuvuwa mu makomine ya Muruta na Gatara mu kwezi kwa Munyonyo ku mwaka w'2022 co kimwe no muri komine Busoni y'intara ya Kirundo aho hari hatemaguwe imirima y'ibigori imyumbati n'ibitoki ku mitumba itandukanye.
Ni kuri ryo rya Bonfise Niyongere dusezerana n'amakuru. Ndabashimire mwese mwafashe kano kanya kutsega yompi shimire n'abagenzi banje bafashije kuyegeranya Alain Majesté barengana yabashikirije kandi bifuje kuranirwa mu byanyu no mu banyu mugiteka n'iteka.